Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 26 mu kakaro mu mwaka wa 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye indyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nguru nguru zikurikira Mubano simiza hagati y'abarundi n'abatanzania barangurira imirimo ku nkengera z'uruzi maragarazi rugabura ibyo bihugu bibiri imvu akaba ari kuko ubwo ruzi rwataye inzira igice kimwe abarundi bahora barimiramo kija mu gihugu cya Tanzania ibyo nabyo bigatuma haba imishamirano hagati y'abanyagihugu barangurira imirimo ku nkengera z'ubwo ruzi Ubona umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wigaruriye ibibanza byose byo mu nzego zose z'igihugu uhereye ku nama nshingamateka na nkingo z'amateka byerekana ko intwaro rusangi igiye kugenda mazima yongo ibyo bivugwa na Jean Nduwimana arongo ishyirahamwe ry'urwaruka rurwanya akarenganyo ajena asaba umukuru w'igihugu gutunganya ibiganiro byohuza abarundi bose mu ntumbero yo kunagura demokarasi abarundi baharaniye nagakuru keza ku bakunzi b'umupira w'amaguru inyuma y'imyaka itari mike ikibuga cy'umupira w'amaguru Stade Intwari kigiye kwakira inkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru ibyo byamenyeshejwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF aya n'ayandi ni mu kanya sangwa ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Ndasubiriye kubaramutsa. Amaze iminsi itari mike hari ukutumvikana hagati y'abanyagihugu b'Abarundi n'Abatanzania muri komine ya Kera ya Kibago. Ibyo bikaba byaturutse ku ruzi maragarazi rwataye inzira rugatwara igice kinini y'Abarundi barimiramo kikaja mu gihugu cya Tanzania. Ibyo bigatuma haba imishamirano hagati y'abanyagihugu b'ibyo bihugu bibiri barangurira ibikorwa ku nkengera z'ubwo ruzi abanyagihugu basaba leta ko yohaguruka igaturira umuti icyo kibazo mu maguru masha n'inkuru ya Julienne Muzinga
Nkuko makuru atangwa n'abanyagihugu baho avyemeza ngivyo bikaba byaturutse ku ruzi muragarazi rwataye inzira rutwara amatongo yo ku ruhande rw'u Burundi aja mu gihugu cya Tanzania ivyo vyibonekeza makomine ya Kera ariyo Kibago yahora mu ntara ya Makamba na Bukemba ikiyaga gikoreramo ishirahamwe rihingura isuka y'isosumo yahora mu ntara ya Rutana Amakuru dukura mu banyagihugu bo muri aya makomine avuga ko mu mvura y'urushana ruheruka ubwo ruzi rwataye inzira rutwara amatongo yahora ari migwamwe n'abanyagihugu b'Abarundi asubira mu gihugu cya Tanzania ibyo ngo byatumye rwaruka rw'umugambwe SSE muri ku butegetsi mu gihugu cya Tanzania bita abana mugamba ruca rutangura kwirukana abanyagihugu b'Abarundi bari basanzwe bakorera imigambi imishamirano ibiradutse Ibyo ngo byavuye bicureha igisoda cy'u Burundi kimaze guca kihishikira ubwo garuka rw'umugambwe SSM rubona guturura ariko ibyo n'ubu ngo bikaba bidatanga icyizere kuko abarundi baja kurimirayo baguma bafatwa nk'abanyenzi imbibe mu nzira zitemewe n'amategeko n'ubwo garuka rwa Tanzania
abanyagihugu bagasaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ubwo ruzi rusubiraho rwahora ruca cyane cyane bigakogwa muri kino gihe cici amazi akiri make Ibyo biremezwa kandi n'abajeje intwaro hamwe n'inzego zo kwivuna abansi n'umutekano bakavuga ko ico kibazo camaze gushikirizwa ababakurira.
Urakoze Julienne Muzinga ishyirahamwe ry'urwaruka rurwanya akarenganyo ajena batewe umutima uhagaze no kubona inzego zose z'igihugu uhereye ku nama nshingamateka zigiye kwiharizwa n'umugambwe umwe gusa CNDD-FDD Jean Nduwimana arongoye igihe ishyirahamwe abona ko n'ibyahuha bigiye guhuka kuko abategetsi bagiye kuzokwikorera ibyo bishakiye Jean Nduwimana avuga ko intwaro rusangi abarundi bari barashitse ko bigoye igiye guhambwa burundu kurikira Jean Nduwimana
ibiriko biraba muri kino gihe kuvyukuri birateye agahinda
kubakunzi ba demokrasi mu Burundi n'abazi cyarico intwaro rusangi mu gihugu hano kuvuga habuze demokrasi haca haza akajagari haca haza aho ufisi gitugu ariwe avuga rikijana ufisi nguvu ariwe ashobora kuvuga ijyanyuma amatora rero uko ari karagenda muri ino minsi bona yuko ari karahamba demokrasi nk'inzego zijanye nane n'inama ishinga amateka inama nkenguza amateka ikana leta turabona mu gihe ziguma zizizigwana bari mu mugambi umwe kwatake zubvamwe byahora bihuhana kare uwo bigiye guhuhuka inama ishinga amateka yahora atacyo ifasha na kare ubuhoho bigiye kubirango mu gihe atawuzo atamparire zobaho mu gihe itegeko rije riva muri leta rizorengana atanu umwe aryogoye mu gihe tubona yuko atani ibyumviro bikomeye ku bazuba bari muri iyo nama nshinga amateka na nkenguza amateka mu gihe bazuba ari ndabake mu nama nkenguza amateka mu gihe n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi ari muri iyo nama nkenguza amateka abasanzwe batwara umugambi bari mu nama nshinga amateka kandi musanzwe muzi yuko mu ngendo y'umugambo uri ku butegetsi ata deba ibayo ahantu rero hatagira deba n'ahantu hatagira demokarasi n'ahantu haba hari dikitatire je rero nizo bigiye kwiganza mu nzego z'igihugu hagiye kuba dikitatire aho ibintu byose bizorengana aho batumye kumushikiranganji azoba rukuza kwitemberera gusa kuko ntawuzomubaza ikibazo igishobora kumukorako gishobora gukora ku byo yono nta n'umwe bwa butungane bwahora bucira inkunda na rirya nta n'umwe nta mushinga amateka azogira initiative za kesiyo zorale we kite ngo abaze ingene biko biragenda mu butungane atagomba guca hasiga amabwenda kuko ivyo mu mugambo uri ku butegetsi ntibiri mu ngendo zabo zo kubaza mbere bagahana uwo barungitse mu ntwaro rero turabona mu gihe atacokogwa vuba mu gihe atabiganiro byokogwa hagati y'abarundi bose bavugana ingene demokarasi yosubira gutsimbatara mu Burundi ingene yugaruka turabona yuko nivya nimagera bigiye kugeruka
ishirahamwe ya jenali riyamiriza kandi ibyashyirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse kuruno wa kane mu ntara ya Muyinga mu nama yagiranye n'abajejwe umutekano aho yamenyesheje ko akazi k'abajejwe kuranga amazu abo bita abakomisiyonere n'abakokayi bibujijwe umushikiranganji akaba yatanze itegeko ryo gupfunga abose bazofatwa bariko bakora ako kazi Jean Duimana arongoye ajena abona ko iyo mvugo ibabaje mu gihe umushikiranganji mu byo ajijwe harimo iterambere yategerezwa gutanga nyabuna intumbero y'ingene abantu cyane cyane ugwaruka gova mu bushomeri n'ubunyene tumukurikire
ugwaruka rero rurisumamwo mu buryo butandukanye hariho aba ugwaruka gwisumamwo muri ibyo bijyanye n'ubukokayi ibyo bijyanye n'amakomisiyonere ikanutundi dukogwa ibyo rero bigatuma urwo gwaruka rushobora kwibeshaho mbere hari n'urushobora kugaburira n'imiryango rero umushanganji w'intwaro yo hagati agize iminsi akoba koborora yiruka inyuma y'ubwo gwaruka rwemererewe nabi aho kurufasha kubaho akarwanya akaruragiza muri uwo mwuga wabo w'ubukokayi umwuga wabo w'ubukomisiyoneri bw'abayibere bibabeho mu bihugu bibayeho nabitwawe nabi abantu bararondera ingende bigwanaho rero umushanganji aho ata atagira icyo yubaha atagira icyo atinya mu byerekeye abanyagihugu bo nyine bamuhemba azi yuko ari bo bamubeshejeho abanyagihugu nyine atubaha avuga yuko ngo bupfunga abo bakokayi
bakabapfungira mbere abari mu ntara za ruguru hariya mu buhumuza ngo bakabapfungira hariya mu Nyanza hariya muri Burunga Nyanza n'ahantu kure na kure cyane urumva harimo n'ubugizi bwa nabi harimo urumva si n'uguhasha n'uguhana n'uguhasha n'ukugira nabi harimo ubugizi bwa nabi kandi ari umutegetsi kandi yitwa umubyeyi wabatwara mugaba kuwaga akavuga yuko mbere mu kubapfunga mbere batubapfungira no hafi imiryango ya bo bapfungira kure cyane mu bice biri kure cyane yaho basanzwe baba ibyo rero twebwe muri ajida turabyiyamiriza cyane kubona uwo kijije uwo haye intumbero uwo hamagarwa kwaruka karugisha inama kagwigisha karuhe imitahe akagwereka inyedero ushobora kuronka amafaranga muri bya bigega bitirira ugwaruka niwe agwica murumvise byose muri izi nzego rero zaraye zitowe kubera zigizwe n'umugambi umwe nta na rumwe ruzu nta nama ishinga amateka idushobora kwiyamiriza bene abo bashikanganje bavuga ibyo nta nama nkeguza amateka idushobora kwiyamiriza kuko ni bamwe bavuka bava hamwe mu mugambi umwe bafise intumbero imwe ya politiki ibyo guhamba ibyo bya opposition ni ukuvuga ni nk'uguhamba ibyiyumviro mu gihugu nta nk'ibyo umushikiranganji avuga ku by'ukuri yari kubibazwa n'inama ishinga amateka mbere iyo nama ishinga amateka igasaba n'umukuru w'igihugu we amushyiraho kandi amutwara kumubogoza kuko byerekana yuko agomba kwica igice cy'ugwaruka kiriko kirisumamo none ko aterekana ingene bazoca babaho abo avuga yuko boheba uwo mwuga wabo ko aterekana uwundi mwuga barondere bazoca babaho aravuga akishyuza akavuga ngo n'abari kumarigara ngo niho bigira ngo by'ubugizi bwa nabi byo kwiba n'ubugizi bwa nabi none ababuza kujya kwikorera udukogwa nabona yuko bazoca baca kumarigara iriga baca kumarigara n'abatagira iki batashobora kuronka icyo gikogwa ababuza kugira ubukokaye no kugira ubukomisasiyonari ntabwo nabona yuko azaba barungitse kumarigara none wumva ibyo avuga yari biki
inzamba
Murunziza kubakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi Stade Intwari igiye gutangura kwakira inkino mpuzamakungu ivyo yavyemerewe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF n'imwikete CAF yandikiye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB idonido muri inkuru na Franck Kaze
muri iyo kete ryo ku munsi wa kane itariki 24 mu kakaro ishyirahamwe CAF rimenyesha ko iyo ngingo yo kurekurira ikibuga cy'umupira w'amaguru intwari kwakira amahiganwa mpuzamakungu ari yagateganyo CAF isigura ko kugira ngo iyo ngingo ifatwe burundu ari uko hari ibikorwa bijyanye n'umutekano bitegerezwa kuba byarakozwe muri icyo kibuga inzu zitatu imbere y'uko umukino wa mbere uhabera Uburundi bugasabwa kuzokwama butanga icegeranyo cy'uko ivyo bikogwa biriko biragenda kundwi kundwi iyo ngingo ikabifashwe hari haheze imyaka irenga ine atamukino mpuzamakungu ubera mu Burundi CAF yari yahagaritse izo nkino kuva mu ntango z'ukwezi kwa Ntwarante mu mwaka w'2021 kubera ibibuga byakira izo nkino harimo mbere icyo kibuga intwari nyene bitari byujuje vya nkenerwa Kuva icyo gihe inkino zose mpuzamakungu imigwi y'u Burundi yakina yitwa ko ariyo yakiriye ikaba yayikinira mu bindi bihugu
urakoze Franck Kaze mbere yo gusozera no makuru dukurikire ibyanditswe n'iminyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba
Ikaze mwese nshuti bagenzi ba Radio Inzamba agateka kawe ano makuru yanditswe n'imisha makuru muri ndwi tuyatangurire kuri SOS Media kivuga kubijanye n'umutekano muke aho ku musozi muhingira muri commune Jasha ya Matongo yahoze ari muri commune Gatara turi mu ntara ya Butanyerera aho hari umukenyezi yatowe ikiziga aziritswe ku giti akaba yatowe ku igenekerezo rya 2025 za kuno kwezi Icho kimenyesha makuru kivuga ko abamubonye ubwa nyuma bavuga ko yari yaherekeje umwana wiwe kwa muganga ku ivuriro rito rya Gatara mu nyuma atorwa ari kiziga inyuma y'umunsi umwe. Ibyo biruko mu gihe hari umugabo nawe nyene yatowe kiziga mu ruzi Nyawisesera ku musozi Muhanga muri iyo komune nyene ya Matongo. Abategetsi bagasaba abanyagihugu kuza baravuga ibitagenda neza muri iyo komune. Ikimenyesha makuru iwacu naco cibaza nimba koko igiterwa cikawa kigishobora kugarukigwa nkuko bimenyeshwa n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha mu makaminuza Jean Denza ko ico giterwa gifise uruhara runini mu by'ubutunzi bw'igihugu kigeze ahatemba. Abanyagihugu ngo ntibakigihurumbira kuko babona ko n'imboga birimira mu myonga zisigaye zitanga akarusho gasumbika wa inshuro zirenga zine. Aho bigeze bamwe mu barimyi bahitamwo kuzirandura bakazisubiriza ibiterwa byera n'ingoga. Tugarutse ku kimenyesha makuru SOS Media cyandika kucuka kibi kiri hagati y'abanyagihugu b'Abarundi n'Abatanzania begereye uruzi Maragarazi na cyane cyane ababarizwa muzahoze ari komune Kibago na Bukemba. Icyatumye icyo cuka kibi ngo nuko ugo ruzi rwataye inzira rwerekeza mu gihugu cy'u Burundi ahahoze ari mu Burundi hisanga mu gihugu cya Tanzania. Eka ngo n'igice kitari gito cibikaju bya susumo byisanze muri ico gihugu cya Tanzania. Ugwaruka ruhurukiye mu mugambwe CCM chama cha mapinduzi mu gihugu cya Tanzania ngo birukana ku nguvu abarundi bakurikirana amatongo yabo. Ngo harahatswe no gutana mu mitwe y'igisoda cy'u Burundi kidasukamwo mabisi. Ngo naho biruko ukwinubana kurabandanya kuko Murundi ahirahiriye agakurikirana itongo ryiwe afatwa nk'uwarenze urubibe. Abanyagihugu basaba abategetsi kugira icyo bakoze kugira ngo uko kwinubana kuveho. Abategetsi nabo bakemeza ko biriko birakorwa kuko ico kibazo kimaze gushikira inzego zo hejuru. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi byasozerere kuri Burundi Echo cyanditse ku majambo abibugwanko ashikirizwa na bamwe mu banyagihugu bo muri komine Muyinga mu ntara nshasha ya Buhumuza. Abanyagihugu baba mu makartie ya Kibogoye, Mukoni, Gasenyi no mu Giswahili baremeza ko izo mvugo zihari. Eka ngo n'ubucamanza bwo muri iyo komune burabyemeza bukanegura ko atani itegeko rihari rihana abakoresheje izo mvugo cyangwa izo nyandiko zibibugwanko. Akaba rero ari no kuri iyo nkuru ya Burundi Echo tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Mwakoze mwese mwayateze yompi mugira ibihe byiza aho muherereye hose naho utakuri radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Urakoze udanse n'imbona n'inunga hadushye dusozera ano makuru nkabashimiye mwibwe mwese munseze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese ukwita ikiwe yafashe kuyaturukaniriza mugire aho muba mubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwana.